Petero wa mbere ikigabane cya gatatu. Namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze nibabo n'ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Ugushaza kwanyu ntikubuko ku rukoba kwa gutsiba umushatsi uko kwambara izahabu cyangwa uko kwambara impuzu nziza, ariko kuba uko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo, nk'uko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo nimwahora mukora neza mudatega ubwoba n'icyo bakivuga. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye, kuko ari nk'ibikoresho bidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icyubahiro kuko n'abarabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo gusenga kwanyu ndikugira ikigutesha. Ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mutima, ntimugere ikibi ku kindi cyangwa igitutsi ku kindi, ariko muvyishurane n'umuhezagiro, kuko icyo ari cyo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko handitswe ngo
ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza. Nabuze ururimi rwiwe ntiruvuga ikibi, n'iminwa yiwe ntivuga ibyo guhendana, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, arondeye amahoro yakurikire kugira ngo ayashikire. Kuko inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi.
Kandi ninde yobagirira nabi nimwagira ishaka ry'ibyiza? Yamara naho mwobabazwa muhowe kugororoka mwoba muhiriwe. Ntimuzotinye ibyo babakangisha, ntimuhagarike imitima, ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we Mwami. Muhore mwiteguye kwishyura umuntu wese wabajije inyanduruko y'ibyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n'ubugwaneza mutinya. Mufise imitima itari mu ijwi ribagiriza ikibi, kugira ngo no kuvyo muvugwa nabi abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamaramare. Ibyo babyiza nuko mwobabazwa muhowe gukora ibyiza, ariko Imana igombye hako muhogwa gukora ibibi. Kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu, nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohera ijambo ry'Imana, nizo z'abatumviye Imana kera hamwe kwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika umunani bakirijwe mu mazi. Ayo ni abakiza namwe ubu mu buryo bw'ikigereranyo cy'ukubatizwa, si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri, ariko n'isezerano ry'umutima utagiriza ikibi usezeranye ku Mana, abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo ari buryo bw'Imana. Kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika, abanyabubasha n'abanyabushobozi,